bo muri Burundi. Humura Burundi.
Humura Burundi ni kiganiro cyemeje guhuza abarundi bahungiye hanze y'igihugu cy'amavukiro hamwe n'abasigaye mu gihugu
biciye mu makuru atohojwe neza yireke ibitata byose by'ubuzima bw'igihugu. Humura Burundi
kiremeshwa n'abamenyesha makuru ba Radio Publique Africaine ijwi ry'abanyagihugu RPA
bari mu bihugu bitandukanye by'akarere k'ibiyaga binini.
Ikiganiro Humura Burundi
gica
ku rubuga rwa RPA kuri wezi tatu akaburungu RPA akaburungu BI.
Humura Burundi.
Turi kwigenekerezo ginzwe ruhuma umwaka wa 2018 mwiriwe n'icuti n'abakunzi ba RPA kaza miganiro Humura Burundi iganiro mushaho kurikirana muciye ku buhinga ngurukana bumenyi kuri wezi tatu akaburungu RPA akaburungu BI canke mukarungika ubutumwa kuri WhatsApp ku nomero zikurikira guteranya 49 178 51 ubusakabiri mukandika musaba kuronswa amakuru ingingo nkuru nkuru zigize kino iganiro cuno munsi akaba ari zizikurikira. Ubushikiranganji bwo kwivuna abansi bumenyesha ko bugiye gutanga imishahara y'amezi ane ku mezi icenda. Ubwo bushikiranganji bwari buheraniye abasirikare b'abarundi barugarukana amahoro mu gihugu cya Central Africa. Muri kino biganiro mwaza kurikurikirana umunyamabanga mukuru w'ishyirahamwe ONI nawe aragaragaza amakenga afite ku bijyanye n'ihinyanyugwa ry'ibwiza shingiro mu Burundi. Umunywanyi w'umugambwe FNL utavuga rumwe na leta yarabuzwe irengero kuri uyu wa kabiri muri komine Ntega mu ntara ya Kirundo najene muri kino iganiro maza kubikurikirana mwebwe ivyuma ni vi Christ n'interetse Elven Uhire ngashikize kino iganiro nkabanda bahaye ikazi. Iganiro Humura Burundi cuno munsi reka tugere mu gisata cintwari bereye isango ryo gutangura gukata abakozi ba leta ku mishahara amafaranga leta yashinze ko ari yo guterera amatora yo mu 2020 ryarashitse leta itabicishije mu mumvikano yarayihaye ku mishahara y'ukwezi kwa mbere twasozereye. Aba bakozi kandi bari kwatozwa iri ntererano y'amatora n'indongozi zabo ku kazi. Amasendika y'abakozi yaravyamirije asaba bigani niro imbere ko bisigwa mu ngiro amashyirahamwe atandukanye ari turi inama nshinga amateka ngo ihagararire abanyagihugu ariko gushika ubu ntacyakozwe sandrine nkurikiye arabigaruka ko
gushika ubu leta y'u Burundi ntiramenya neza amafaranga yose akenewe mu matora y'ibihumbi 2020 nk'uko byashikirijwe n'umushikiranganji w'ikigega cya leta Domitiano Ndiho Kubwayo. Yamara mu mpera z'ukwezi kwa mbere abakozi ba leta barakaswe amafaranga ku mushahara wabo hakongera ko ayo bagenda barasabwa n'abakoresha babo ku kazi na yabiri mizi abanyeshure mu mashure yisumbuye ekana za kaminuza bageze gutora nabo nyene barasabwe intererano nkuko buri mu itegeko nshikiranganji ryo kuwa 12 Kigarama umwaka wa 2017 nayo abu mushikiranganji w'intwaro yo hagati mu gihugu Pascal Barandagiye yise amandi otwe mu rurimi rw'Igifaransa bagizwe n'abakozi bo mu mashirahamwe atandukanye abihebeye Imana hamwe n'abantu onikora intererano yabo izovana n'umutima wabo wo gukunda igihugu. Iyo ntererano rero y'amatora y'2020 mu ntango yari kugushaka kumunyagihugu wese nk'uko byari byashikirijwe na Felix Moderiniga umushikiranganje w'abakozi ba leta mu ngingo yiwe yo kwigenekerezo rya 11/0 aho yamenyesha mbere yuko umukozi wese wa leta azokatwa ayo mafaranga kugashara kiwe kibanze. Iyo ngingo ariko ntiyategwe gusubirizwa kuko iyo ngingo y'umushikiranganji yahindutse itegeko aho umukozi wa leta wese ategerezwa kuzotanga intererano hakurikijwe amafaranga ageze ko kuri ubu. Ibyo bikaza byiyongera ku iterabwoba ariko rirakogwa uhereye mbere kuri aba bashikiranganje babiri Domitiano ndiho kubgayo wikigega cha leta hamwe na Pascal Barandagiye w'intwaro hagati mu gihugu abatari bake rero barahagurutse biyamiriza iyo ngingo ya leta y'u Burundi twohera kuvuga nk'abanyapolitike bavuze ko iyo ngingo itandukanye nibwirizwa nshingiro aho mbere hariho nabasavye abanyagihugu kutazoterera muri ayo matora muri bo twotanga nk'akarorero kabashinga mateka bo mu mugwi wa mizero y'abarundi aho kugenekerezo rya 17 nzero bandikiye umukuru w'inama nshinga mateka bamubwira ko batemera na gato kuzokatwa amafaranga ku mushahara wabo kuko ngo amategeko atari ko arakurikizwa bakaba mbere barongeye ko uko amafaranga y'amatora ari mu yatowe n'inama nshinga mateka mu mafaranga leta izokoresha mwaka w'2016 ari nacyo gituma leta yari yadugije amatagiti n'amakori itoza abanyagihugu. Ivyo rero bishitse mu gihe u Burundi bufite ikibanza cha gatatu ku isi mu bihugu bikenye. Ivyo rero bikaba byanatumye amashyirahamwe atawe yegamiye mu vya politike yishinze gukurikirana ubutunzi bwa leta hamwe no guharanira gatya kazi na muntu biyamiriza iyo ngingo ya leta bakavuga ko amategeko atari ko arakurikizwa mbere ko leta iri kwiranyaga imiryango y'abanyagihugu idafite abayivugira. Abakozi ba leta nabo nyene ntibatevye kwiyamiriza iyo ngingo cyo kimwe nabo ba mbere kuko kugenekerezo rya 8 nzero mwaka wa 2017 urunani rw'amasendika y'abakozi ba leta mu Burundi COSIBU na CSB bandikiye umugwi w'igihugu ujejwe ibiganiro ko bobahuza na leta kugira ngo bicare baganire kuri ico kibazo kibahanze ibitatevye kuko kugenekerezo rya 2025 nzero uwo mugwi watumye ko abaserukira ayo masendika y'abakozi eka mbere n'abashikiranganje begwa n'ico kibazo harimwo w'intwaro hagati mu gihugu w'ikigega ca leta n'uw'abakozi ba leta. Uwo mugwi ariko w'igihugu jejwe ibiganiro gushika ubu ukaba utaramenyesha aho uhagaze. Twabajije abakozi ba leta bamwe bamwe bakaba batubwiye ko bizeye ko hazogira ikivamwo nayo mu nama nshinga mateka. Batwishuye ko inama nshinga mateka y'u Burundi yiteguye kwakira uwo wese azoyitura.
Arakoze Sandrine Nkurikiye tukiri muri cyo gisata nyene birateye agahinda kubona abitwa ko baserukira abanyagihugu bakora nk'abacangero ukamengo ntibazi banga bajejwe bivugwa na Leon Sengenda Kumana yahoze arongoye inama nshinga mateka y'u Burundi kubwiwe ngo abarundi bari bakwiye kwibako bakamenya ko abashinga mateka bahari ubu ataco bazobavuna kuko atawuzimya ugumubanyu gwiwe ruriko rurasha. Kurikira Leon Sengenda Kumana.
Nukoko tani amashinga mateka ihari iserukira abanyagihugu igashobora gutora amabwiriza neza yorohereza abanyagihugu igashobora kwanka amategeko mabi kuko niko kazi k'inama nshinga mateka iyo yatowe n'abanyagihugu yashyirwaho n'abanyagihugu iyo amashinga mateka n'ingingo z'amateka zemewe n'amategeko ibi biriko birakorwa mu kura abanyagihugu biba biriko biraba baba baravuye hasi bagahamagara ubwa mbere abashikiranganje babijeje ibyo byashingiye rihari riraha ububasha abashinga amateka gusaba ko umushikiranganje ananiranye agakora n'abanyagihugu abogozwa kujya n'umukuru w'igihugu yakoze amakosa akomeye baramukuraho ariko ibyo rero ntabyo boshobora kuba ariko turabadengereza kuko bameze nk'abacangizo ibyo byo gutora amategeko mu ibaza ryo kubica mu bya leta nta birimwo bene mu bwabo yitwa n'abashinga amategeko birirwa baratozanya ayo mafaranga babyatoza mu nama nshinga amateka arangiye ibyo amategeko yatoza abakozi ku ngufu kabiri gasa none ubundi munyagihugu aza kuvugira n'uwari mu nzu y'amateka mu bugandi ibyo ariko barakora abarundi ntabwo bibagabira kuko tubyerekeye igihugu n'abanyagihugu bariko barakiza gatwe bariko baracungera.
Iganiro ni humura Burundi igisirikare cy'u Burundi kirahumuriza abasirikare bari mu ikogwa cyogarukana amahoro mu gihugu cya Centrafrique ko bagiye kuronswa ubu bwavuba agahembo k'amezi ane muyo baheraniwe. Mu iganiro yagiranye n'abamesha makuru Colonel Gaspard Baratuza natanga isango nyezina abasirikare bazoronkera ko aya mafaranga bari cyatumye ateba kuboneka akaba mbere atanicyo yashikirije ku basirikare bagiye kugarukana amahoro mu gihugu cya Somalia baheraniwe amezi ashika kuri atanu kuri kira Colonel Gaspard baratuza umuvugizi w'igisirikare cy'u Burundi
kuva mu kwezi kwa gatanu gushika mu kwezi k'umunani ako gashiruka gute kagahagiye ku makonti ya ejo cyangwa hirya y'ejo bashobora kuyatora atakibazo hanyuma amezi abiri nayo yandi yo kuva mu kwezi kw'icyenda gushika mu kwezi cumi nayo nyine azayamaze gushika mu gihugu muri banki nkuru y'igihugu
Colonel Gaspard Baratuza avuga kandi ko abasirikare baje gukorera mu bindi bihugu imishara yabo idatishwa mu banki nkuru y'igihugu babaza kwiyemeza guterera leta amafaranga angana n'amadolari amajana atanu ku kwezi amesha ko iyo ntererano idatangwa ku gahato ngo kuko uwanse kuyitanga atarungikwa muri icyo gikorwa arakana mugabo ko atari intererano y'amatora y'umwaka wa 2020 kuko iyo amatora ikugwa ku mishahara bahembegwa mu Burundi kurikirana n'ubunyene Colonel Gaspard Baratuza umuvugizi w'igisirikare cy'u Burundi
aba rero kubera abayabaha muntu adaca muri banki ngo basinye amasezerano yingene vyogenda niho bati baba igisarata bashira ko umukono kugira nabo bashobora guterera niho baci bafata barabasinyisha ico bita kontra yuko boza baratanga amajana atanu uwo mugwi gusa
mu gisata cha politike umunyamabanga mukuru wa ONI aratewe impungenge n'umugambi wa leta y'u Burundi wo guhindura ibwizwa shingiro nk'uko byanditswe n'ikinyamakuru Jeune Afrique Antonio Guterres yashikirije amakenga yiwe mu kiganiro yahaye abagize akanama ka ONI kajeje umutekano kubwiwe ngo ihindurwa ry'ibwizwa shingiro rizosongera isibe ivyo ubuseruki u Burundi mu ishyirahamwe ONI avuga ko ari kutubahiriza ubwigenge bw'igihugu idonido na Ines
Umunyamabanga mukuru w'ishyirahamwe mpuzamakungu ONU aranegura inyifato ya leta y'u Burundi iri kwicisha hayo guhindura ibwizwa shingiro itumvirije ibisabwa n'abanyepolitiki batavuga rumwe nayo nk'uko byanditswe n'ikinyamakuru Jeune Afrique Antonio Guterres yibutsa ko kugira ibwizwa shingiro rihindugwe biba byumvikanywe ko n'igihande kinini c'abagize ubuzima bw'igihugu Antonio Guterres akabona ko abategetsi b'u Burundi bari gutenyenya kugira umutekano w'abanyepolitiki bose wubahirizwe bashobore gushika mu Burundi bakitunganya atankomanzi nkuko byanditswe na Jeune Afrique kuri uwandwi ruhuma umunyamabanga mukuru wa ONU aranegura kwiryo hindurwa ry'ibwirizwa shingiro rigamije guha uburenganzira Petero Nkurunziza ngo asubire kwitoza mu matora azokurikira Albert Shingiro aserukira Burundi muri ONU avuga ko umunyamabanga mukuru wa ONU yahonyanze ubwigenge bw'u Burundi ivyo yashikirije ngo nakamuna kandi bifise intumbero ya politique nkuko Jeune Afrique yavyanditse
arakoze Ines Gakiza mu gisata cy'ubutungane nta kintu kinini biteze kizova mu rubanza ruriko ruraba muri senare y'umuryango wa Afrika y'ubuseruko yarusha mu gihugu cya Tanzania ruhuza leta y'u Burundi hamwe n'unani rw'amashyirahamwe yigenga yo mu bihugu bya Afrika y'ubuseruko bishyikirizwa na Janvier Bigirimana umwe mu bashingwamanza bituye iyo senare ku byerekeye ikiringo cya gatatu cya Petero Nkurunziza avuga ko umuryango wa Afrika y'ubuseruko ubwayo atacurafasha abarundi ku matati ya politike ari mu Burundi kuva mu mwaka wa 2015 ugo rubanza rukaba rwatanguye mu mwaka wa 2015
rubanza rwerekeye kuraba yuko sentare umuryango w'ibihugu bya Afrika y'ubuseruko ifise uburenganzira ifise ububasha bwo gushobora kwica icyo kibazo yatuwe kijanye n'uko ikiringo cya Petero Nkurunziza cya gatatu cyahonyanze amategeko y'igihugu kikongera kigahonyanga n'amategeko ashyiraho uwo muryango na cyane cyane amategeko yerekeye intwaro ibereye bita mu Gifaransa ita dodwa rero umunsi kuvuga yuko ata bintu binini tuciteze muri iyo sentare turabye ingene ibyo mu Burundi byagiye biyangara kandi twagomba twibutse yuko iyi sentare ari urwego rumwe mu nzego zisanzwe zigize umuryango w'ibihugu bya Afurika y'ubuseruko bisigura yuko uwo muryango usa n'uwananiwe no kugira ufate ingingo zikomeye ku kibazo cy'u Burundi byo tutangaza rero ingene iyo sentare yohava ifata ingingo iciye kubiri n'ibyo tubona uwo muryango ubwo urafata icyo cyane tufatirwe ubwo bakuru b'ibihugu ivya Tanzania ayagaze ku kibazo cy'u Burundi murazi vya Perezida wa Uganda hagaze ari nawe warongoye uwo muryango kandi murazi uko umunyamabanga mukuru w'uwo muryango asanzwe yari Simamike na Nkurunziza nta bintu rero byinshi twiteze muri ubwo rwego rw'ubutungane bw'uwo muryango naho hafatwa ingingo yo kuvuga ati Nkurunziza kwitoza kwiwe ntikari kujije amategeko turabona iyo ari ingingo itoje mu ngiro kuko Liberance Mukeko nta ngingo iza ica kubirinze Nkurunziza ashaka yo agashyira mu ngiro ashaka akurikize bisigura yuko uno munsi rero twafata yuko abitwaye bariko baragerageza uraba yuko amategeko yakurikizwa mugabo icyizere cyose kinini kuko uwo muryango yuko turimo ni umuryango ukwega amaguru cyane nako bigaragara yuko wananiwe mu kibazo cy'u Burundi.
Humura Burundi
iganiro humura Burundi murayikurikirana muciye ku buhinga ngurukana bumenyi kuri wezi tatu akaburungu RPA akaburungu BI mu gisata cy'umutekano havugwa umunywanyi w'umugambwe FNL utavugwa rumwe n'ubutegetsi muri zone Mugendo komine Ntega intara ya Kirundo atawuzi irengero giwe kuva kuri uyu wa kabiri ni nyuma yaho afashwe n'ugaruka rw'imbonera kure muri iyo zone akajya no kubitirwa kuruzi Kanyaru bamwe mu begereye umuryango wiwe bavuga ko uretse kuba hatowe ishati yari yambaye barondeye hose barabura naye ngo wajejwe intwaro aho muri iyo komine bakabibereye mu gacerere ido nido na Emmanuel Ndayishimiye
Mushengezi Jean-Pierre batazira batanga niryo zina ryo munywanyi w'umugambwe FNL tavuga rumwe n'ubutegetsi wo kumutumba Carurambo zone Mugendo muri komine Ntega y'intara ya Kirundo nk'uko amakuru atangwa n'abanyagihugu bo mu kigwati ca Carurembo ahari urugo rwiwe bavuga ko imbonera kure zitanu zirongowe n'uwitwa Mujambire Daniel zamukuye ku muhani we kuri uyu wa kabiri nk'igihe cy'isayindwi z'umutaga zimusanze ariko yanikira umuceri muri ico gihe nk'uko aya makuru abandanya bivuga izo mbonera kure zabanje ku kubita imbere yuko ajanwa gutabwa kuruzi Kanyaru ku itegeko ry'urongo imbonera kure muri komine Ntega Alphonse Ntereke batazira Rome cyo kimwe na Jean Marie mugumya nkiko batazira singi ibigori arongo umugambwe CNDD FDD muri komine Ntega ngo bace bavuga ko yahungiye mu gihugu cy'u Rwanda kuri uyu wa gatatu niyababanye biwe batori ishati yiwe babanje kurondera hose barahebura bamenyeshe ko mu kwezi kwindwi kumwaka turangije yari yahohotewe niyo mbonera kure yitwa Daniel Mujambere ari kumwe na Alphonse Ntereke batazira Rome bagira baje kumuta muruzi Kanyaru atabagwa n'abapolisi bakorera ku kirindiro kiri ku mutumba Mugina mbere anatanga n'amahere 140 kugira rekugwe muri kino gihe yaba mu gipolisi canke mu bajeje intwaro muri komine naco barashikiriza tubajije Alphonse Ntereke batazira Rome arongoye imbonera kure muri komine Ntega kubijanye n'iziwo munywanyi w'umugambwe FNL yaturungitse kubaza uwo yise umuvugizi igihugu
arakoze Emmanuel Ndayishimiye Jean-Claude Shimirimana umesha makuru wa radio Isanganiro akorera mu ntara za Ruyigi na Cankuzo yarebukishijwe na buramatari w'intara ya Ruyigi kuri uyu wa gatatu yamubaza kubijaye n'inkuru yashikirije yerekeye imyidogo yabigisha ku mahera y'intererano batangishwa amahera iyongera ku ntererano yashinzwe n'umushikiranganje w'intwaro yo hagati mu gihugu Jean-Claude Shimirimana yagirijwe ko iyo nkuru yiwe yahungabanije umutekano w'intara ya Ruyigi buramatari w'intara ya Ruyigi Abdallah San ariko n'urongoye iperereza muri iyo ntara bamutegetse kudasubira gushikiriza inkuru n'imwe yerekeye iyo ntara abirenze ko akababwiye ko azohava afungwa ingingo idatangaje kugurongo ishira hamwe rigenzura uko imesha makuru bikora OPEB Muhozi Inosa avuga ko leta y'u Burundi iguma yerekana ko ihotera abamesha makuru
kugira ubushobozi muri ino myaka yatagahinda kuko bivuga ko atankuru umuntu ashobora gutanga ku kintu cyose leta izaza ko gucikiriza nabi nk'ibyo zo gutangisha abantu amahera ku ngumu ushobora kugera gusa ko utangisha abantu amahera ku ngumu ku bintu biteye ku bintu n'amategeko bitagira umutwe n'amaguru ngo abantu banezerwe ugiye kuvuga rero ko abantu batanezerewe n'ibyo bintu urumva gica cy'icyaha gihambaye umenyeshamakuru amubwira ko atari kwiye gusubira kubivuga ni ibitangaje ko ibyo birengeje barabikora ariko kimwe cyerekana ko atari igihugu gishigaye gitwarwa nk'inyamaswa atari byo abantu hafi ye ko harimo icyubahirizwa ndio kwitegeye kugira ngenda barahashaho igenda umuntu ari wose bitangaza na gato generaze kumenyesha makuru ari muri ijuru yo muri yigi ye bikora uko babibubwiye ntashubire gutanga ayo makuru kuko niyo yatanga baramushinga cyangwa baramugira nabi kuko bagize n'abagande na kizubuzima bwiwe kuko ntawari bwiture nta bitungane buri mu mutunganirize nta leta iri mu mutunganirize nta bajeje umutekano bari mukingire bamubuje gukora bamubuza mukingire gukora ngira ngo akazi we bashaka ko akora umunsi yagize ibikorwa rusange umunsi bakoze ibikorwa kitajya gituje haba ari ibyo avuga byonyine nkuko bagerageza kubitereka imwe mushaka ko byose biri mu Burundi mu gihe akiri mu Burundi ashaka gukora uko ashoboye nakora ibyo yamutumyene nta kundi.
Turabandanya n'iganiro humura Burundi mu gisata cy'agateka ka zina muntu mu muhari w'abakenyezi n'abigeme bahanira amahoro n'umutekano mu Burundi bariyamiriza inyifato y'umukenyezi yatumye hafunga umunyagihugu Moise Shimirimana wo muri zone Mukungu muri komine Nyanzarake y'intara ya Makamba. Marie Louise Baricako wo muri uwo muhari avuga ko ataho byakabonetse ko umugabo yandikwa n'umugore atifuza agatera kamo abakenyezi kudahendwa n'abatware bamwe bamwe bataye umurongo. Kurikira Marie Louise Baricako umwe mu bakenyezi bahanira amahoro n'umutekano mu Burundi akaba yaganiriye na Emmanuel Niyungeko.
Bisanzwe bizi ko amahoro arama yubakira kugusonera no kubahiriza amategeko akubakira no kumuco kama abanyagihugu bose bahurirako akaba ari wo ugira karanga kabo wacu bisa nuko atariko bikiri mu muco kama na karanga ku Burundi tuzi ubuhumbu n'ubusambanyi byaranegurwa bikanatesha urubwa none byo twumva hirya no hino bitujana mu zindi nzira. Mu makuru batubariye inkuru y'umukenyezi ngo yitwa Chantal yo bayabanye mu nzu n'umuntu yitwa Moise Nshimirimana baca baravana ariko ntibari barasezeranye bikavugwa ko uwo mukenyezi yo bayaciye afatana na chef de zone Odas ndayitwaye ko akaba rero chef de zone yaciye ata muri yompi Moise ngo asabwe kwandikwana na Chantal imbere y'amategeko. Mu mategeko y'u Burundi tuzi nta na rimwe ritegeka abantu kubakana ku gahato ririho bisubiye nk'ibyo nashoboka. Twebwe rero nk'abakenyezi n'abigeme turaneguye iyo nyifato igayitse y'uwo mutegetsi agomba kuvanga ububasha yahawe n'uburenganzira bwo kurenga amategeko y'igihugu no guhonyanga agateka k'abanyagihugu ajejwe. Moise nafungurwe yubakane n'uwo bitoraniye bonyene. Turateye akamo abakenyezi n'abigeme ko bokoya kujana nyabahururu ngo bifatanye n'abashingwa amabanga batabibereye ngo batukishe bongere babajane mu nzira zibayovya ngo bari n'ububasha bwo kubaha abagabo ku nguvu. Muri igumya abakenyezi bigeme bene wacu ibanga rirahebegwa iteka ririhabwa.
Mu gisata cy'imibano abanyagisagara cha Bujumbura bariruhutsa ko batakiruka kugura umuriro ngo birigwe baratonda imirongo imbere y'ibiro by'ishyirahamwe ry'amatara n'amazi Regideso. Ivyo bikaba byaturutse ku buhinga bushasha bwitwa Payway bwakwiragijwe mu makarte yo mu gisagara cha Bujumbura. Ubu ukaba ushobora kugura umuriro umwanya wose ushakiye ukoresheje telefone ngendanwa. Ido nido na Hermes Nibandetse.
Uko bivugwa n'abanyagihugu mu gisagara cya Bujumbura basanzwe ari n'abanywanyi b'ishyirahamwe Regideso ngo ubwo buhinga bushasha Payway bwo gutanga imiga nkuba ngo bwaje hageze kuko batakirirwa bariruka muri Regideso batonda imirongo miremire ubu umiga nkuba ngo uburonka umwanya wose ushakiye.
Mukuru mushirangwa ubu nta mirongo dufite gutonda ku biro bya Regideso ahubwo hala n'ikindi bise Payway. Iyo Payway rero iyo ahantu henshi cyane mu makaritsiye ifite aba prive mugabo w'umusanga ukeneye hose niho ugurira habe mu izo ryagose urashobora kurondera umuntu acunguruye akaguhereza umusanwa kandi kuje muri abantu nyine bamuhereza muri ibyo amakirotera amugashije ugashije mu miharuro ukiwandaye.
Ikibazo kiyasigaye gihagaze ku mazi aho abanywanyi bamwe ba Regideso ngo baciye batangura kutariha amafakture y'amazi aho naho Regideso kujya terifatira ingingo aho bose batarisha amazi kuva kuberanye amafaranga ashika ibihumbi ijana.
Aho hari icyo kintu gishasha hari abantu ngo ngo bati bagomba kujora kuyipfa kuriha amazi murasaba ibintu bimwe bakumva iyo bari mu makasi wawe mugabo rero Regideso nayo bazi yuko idaheranwa yavugira icyo bita no kwita mu gifaransa systeme cyashye yuko yende mikomisiyo n'abakora icyo kitwa payway mu gihe uheranye amazi kuri fagitire y'ibihumbi ijana ugiye kugura umucango niba babonye nimero ya kondere ngo wawuhere ni magufi wifuze rero muri imbere y'ibyo zo kuri bakoresha fagitire y'amazi ukariha amazi hamwe kuriha amazi rero muri abantu ngo nawe kubwira ngo ugure bikupfa kuko ubwo baguha umwijima nawe batiza gushyira amazi ngo wayacinze bagutegeraho nyine gusaje kuriha amazi nta mucanuro ugiye mu mufimwe rero ngo babonye uwasebeje baranda gucira bakubwira baraziye fagitire mugabo ugomba kuba uwahabona niba uko n'amazi tuza kuba wayarishe mugabo rero ikintu rero kihari buriye kigoye ni uko uheranye hejuru y'ibihumbi ijana uteza kubanza kubiyegereza byose
ubwo buhinga bushaje bwo kuronka umuyagankuba payway bukaba bwatanguye gukoreshwa mu makaritsiye agize igisagara ca Bujumbura araciye ikiringo c'amezi atanu.
Arakoze Hermes Nibandese. Mu kanya turatandukira kino kiganiro makuru avugwa mu munsi
humura Burundi.
Impunzi z'abarundi zikeneye miliyoni zirenga amajana atatu z'amadolari y'amanyamerika kugira zifashwe uno mwaka. Ivyo bimenyeshwa n'ishirahamwe HCR aho rimenyesha kandi ko izo mpunzi arizo zifashwa ku rugero ruto ku isi. Ishirahamwe HCR rikaba ryasavye ko ikibazo cy'abarundi kitokwibagirwa. Ivyo bikaba byashikirijwe i Geneve kuri uyu wa kabiri. Inkuru twateguriwe na Nadege Irakoze.
Mukiganiro yahaye abamenyesha makuru kuri uyu wa kabiri i Geneve mu gihugu cya Swiss, ubujejwe impunzi z'abarundi mu karere mw'ishirahamwe HCR, Catherine Wisner yamenyesheje ko mu mafaranga akenewe kugira afashe impunzi z'abarundi hamaze kuboneka ibice 21% ku ijana by'ayo mafaranga. Kubwiwe ibyo bigaragaza ko impunzi z'abarundi aribo bafashwa ku rugero ruto ku isi. Ni mu gihe ishirahamwe gita y'impunzi ku isi HCR rimenyesha ko hakenewe uyu mwaka amafaranga miliyoni 391 amadolari y'abanyamerika yo gufasha impunzi z'abarundi bagera ku bihumbi 430. Igitigiri gishobora kwiyongera nk'uko ishirahamwe mpuzamakungu ONU ritegekanya ko abandi barundi bagera ku bihumbi 50 bashobora guhungira mu bihugu bihana imbibe n'u Burundi muri uyu mwaka w'ibihumbi 2018 mu gihe atagihindutse ku bibazo by'indyane za politike, ubutunzi n'imibano. Ishirahamwe HCR naryo nyene rikamenyesha ko ririko ritegekanya gufasha abarundi bazohunga biturutse ku matora ajanye no kwemeza canke guhakana inyanyugwa y'ibwirizwa nshingiro. Kubw'ivyo rero Catherine Wisner ajejwe impunzi z'abarundi mu karere mw'ishirahamwe HCR aterakamo amakungu kubandanya agira utwigoro mu gutorera umuti urama ibibazo bihanze Burundi. Akongera agasaba abasanzwe bafasha impunzi gufata mu mugongo impunzi z'abarundi ziri mu buzima bugoye mu buhungiro kugira ngo ibyankenerwa ku mpunzi z'abarundi ntibifatwe minenegwe. HCR isaba kandi ibihugu bihana imbibe n'u Burundi kwakira abarundi bazosaba ubuhungiro muri ibyo bihugu. Tubibutse ko kuva hadutse indyane za politike mu Burundi abarundi bagera ku bihumbi 254 bahungiye mu gihugu cya Tanzania, abagera ku bihumbi 89 bahungira mu gihugu cy'u Rwanda, ababa ibihumbi 45 bahungiye muri Repubulika iharanira demokarasi ya Kongo, abandi bagera ku bihumbi 40 baja mu gihugu cya Uganda. Muri abo ibice 85% ku ijana bakaba bari mu makambi y'impunzi.
Arakoze Nadege Irakoze. Tukiri mu cyo gisata nyene ku makuru avugwa mu mpunzi, ivyigwa byahagaze mu ikambi impunzi z'abarundi y'inyarugusu mu gihugu cya Tanzania. Ivyo bikaba byatumwe n'uko impapuro z'umutsindo baronswa bavuga ko zidasa n'iz'abandi baronswa mu yandi makambi ari muri ico gihugu. Bagasaba leta ya Tanzania n'amashirahamwe akorera mu gisata c'indero gufasha gutorera umuti urama ikibazo c'indero kivugwa muri iyo kambi ya Nyarugusu. Ikinkuru tubibaze Bonfise Niyonge.
Ijohaga rikwaje vyigwa y'inyarugusu ryabaye mu gitondo cyo kuri uyu wa gatatu. Ikibazo c'indero muri iyo kambi ya Nyarugusu kikaba kimaze hafi imyaka itatu.
Iyi greve itugize no munsi gize inshuro zitatu. Iya mbere yabaye mu 2016 tugiye duhejeje umwaka wa mbere, ubona ko twahunze 2015 ariko duteze zo niva bateza guheza 2016 aho bashyi baduhizete biriko ikashe imwe ya diregisiyo yonyene ataniya koordinasiyo atamuhuri n'umwe uriko. Ivyo turarekarama babidutera mu maso bapfa kubiduhereza, ubu turacyabifite ngaho amwe ntibarabisinya kitongone diplome ngo baba baratanze.
Abanyeshuri b'inyarugusu bavuga ko impapuro z'umutsindo bahawe zitandukanye cyane n'izihabwa abanyeshuri barangiza amashuri yabo bari mu ikambi ya Mutenderi mu gihugu cya Tanzania. Bakavuga ko abari bajejwe igisata c'indero boterere ubushiri imbere ineza y'indero aribo bafatiye ya mbere mu kuzana izo mpapuro z'umutsindo zitarizo.
Abakabiri bake badugira hahandi basaba ko bashyiraho imihuri na UN na IRC ndiko arigisha na UNICEF bacho bashirako bashiraki danseke izo zose biraje basanga ishikari dukurikirana byatanze imutendere biratandukanye cyane chatubona yuko ariko baraduhenda ariko baduha ibintu ahubwo bizaba bina dufunga azobijana rero gushika no munsi kwa muno munsi dukuri ko badukuriraho abategetsi bose bahushika na edikasyo na IRC bose mu kandi bakoreho kuko ari manyanga ni bayagira abatanzania n'abarundi nta numwe yoshora kudukosorera kuko izo zose ni babarigize
ujejwe ishirahamwe IRC mu ikambi ngo yobaramenyesheje igipolisi ko batumye ko impapuro z'umutsindo zitari zo kuko batari barose amafaranga ahagije yo gutuma ko impapuro z'umutsindo zemewe
ujejwe IRC muri Tanzania mu ikambi afsa waho yavuze yuko IRC yatanze amafaranga make ngo niyo mpamvu twatanze diplome za fake maze kumva rero ko bimeze gutyo oye na kamara maza karenze twasabye ko batuganira abantu bo hejuru abategetsi bo hejuru basumba kandi nibo dushobora kuvugana nabo no munsi abanyeshuri batuye nizakumbuye ko bagaruka
abarundi bamwe ikambi ya Nyarugusu basaba abategetsi ku rwego rwo hejuru guhagurukira ico kibazo kugira abanyeshuri n'abaregwa b'inyarugusu bashobore gusubira kumvikana twagerageje kurondera kuri telefone Augustin Ngenzi irabona umugendo zindero mu ikambi ya Nyarugusu ariko turamukena
arakoze Bonfils niyongere nonga cyosozera kino iganiro umuna Burundi mariko murakurikirana mwebwe mwese mwayo mwanya kugitegabire ndabakengurukiye mwebwe ivyuma yari Vicrice nineretse ndamushimiye Erve Nyuhire meje kwashikiza kino iganiro nkaba ndabasezeye
cyari kiganiro humura Burundi mushikirizwa n'abamenyesha makuru ba Radio Public Africaine
bari mu bihugu bitandukanye by'akarere k'ibiyaga binini.
Ni kiganiro gihuza abarundi bahunze igihugu c'amavukiro n'abasigaye hagati mu gihugu
biciye mu kubashikiriza amakuru atosoye.